Amahoro mwese mutete amatwi ibiganiro vya radio isanganyiro kazi mu makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru byagize kudashikira ubutungane kuri bose no kubura ubwigenge nizimwe mu ntambamye urwego rw'abashingwa manza y'Ubujumbura rwagize kuva rubayeho mu Burundi bidashikijwe kuri uyu wa gatatu na Patrick Didier Nukuri arongoye cyera hamwe y'abashingwa manza bo mu karere k'ibiyaga binini hahimbazwa isaba kuri imyaka 76 Tangu mwanyagi huguwa muri zone Kanyosha mwamanu kubugi sagara cha Bujumbura bidogiri mihora gutuma tumanako ko ibijanye no guhamagara na kuma telefone bitameze neza muri kino gihe mugisata cy'imibano naho abanyagi huguwa muri komine Muhanga barashima kubona amazi kiringo cindwi baronka amazi meza mu mabombo nyuma y'imyaka irenga itatu iyo komine ifise ikibazo cy'amazi muhinga bw'ivyuma ni Satrick n'ibishaka kuri mikoni Clovis niyo nkuru ndasiye kubaye ikaze Ano makuru tuyahira mu gisata cy'ubutungane kudashikira ubutungane kuri bose no kubura ubwigenge nizimwe mu ntambamye urwego rw'abashingwa manza y'Ubujumbura rwagize kuva rubayeho mu Burundi hahimbazwa isaba kuri imyaka 76 kuri uyu wa gatatu Patrick Didier Nukuri arongoye ishyira hamwe y'abashingwa manza bo mu karere k'ibiyaga binini akayamwesheje ko abegwa n'igisata cy'ubutungane bagiye kuja baraganira ku ntambamye zihanze icyo gisata kugira ngo imyidogo igabanuke mu banyagihugu
twabatumye ko kugira ngo tubayagire ibikorwa vyerekeye isabukuru y'urwego rwacu aho duhimbaza imyaka 76 urwego rwacu rubayeho ubwo rwego rwacu ni urwego rw'abunganizi bigenga b'ubutungane rwashizweho n'itegeko ry'umwami rimwe karongo karambitse 9 ryo kuva 21 0 1950 ico gihe ubwo rwego rushigwaho nta mushingwa manza n'umwe muri abo bunganizi bigenga b'ubutungane yari umurundi. Umurundi wa mbere yagiye kwinjira muri urwo rwego imyaka 17 inyuma yaho. Uwo nawe si uwundi ni Maître Etienne Ntiyankundiye aracariho arakora umwuga nk'uwo bita avocat honoraire. Urwego rero rw'abashingwa manza rufise akamaro ntangere mu guteza imbere no mu gushigikira intwaro ishingiye ku mategeko hamwe no gushikiriza ubutungane abitura butungane n'abarundi bose eka mbere n'ababa mu Burundi bose. Iyo niyo mirimo nyamukuru twakoze nk'urwego muri iyi myaka 76 urwego rumaze. Nico gituma isabukuru ngaruka mwaka turiko turahimbaza uno munsi turihimbaza ku civugo urwego rw'abashingwa manza b'Ubujumbura mu myaka rumaze ni nkingi ihambaye. Urwego rwacu rero muri iyi myaka 76 rumaze rwarahuye n'ibintu bitari bike. Novuga ingorane zabaye mu gihugu ko zitasize urugwego inyuma mbere haranashitse aho abashingwa manza bahogwa umwuga wabo ariko ubudushima yuko ibintu bitera bimera neza uko imyaka igenda kandi bivanye n'uko urwego rwacu rukora neza rukora nk'urwego rw'abanyamwuga babishitse koko muri uwo mwaka uheruka wonyene urwego rwacu rwarakoze ibintu bitari bike ari ico bita permanence juridique aho imisi ibiri mu ndwi twakira abitura butungane bantaho nikora imisi yose ku mwaka wose kugira ngo tubafashe ari byo bafise bibagoye tubona ko badashobora kuvyifasha tubarungike aho bari bufashirizwe hanyuma ico ni gikogwa cakozwe neza cyane kandi gikogwa n'abavoka bakora nk'abitangira buntu muri make rero iyi myaka 76 yabaye imyaka y'imbogamizi zashoboye kurenganwa hamwe n'imyaka yo gutera imbere ku rwego ruboneka cyo twemereye abitura butungane hamwe n'abarongoye igihugu no kubandanya duharanira ko intwaro ishingiye ku mategeko ubutungane kuri bose ubutungane bwiza bitsimbatara muri kino gihugu cacu ciza.
Bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku kuntu hari inyubako za leta zononwa kandi ngo haba hariho igipolisi kibijejwe bagatanga akarorero k'ivyapa vyo ku mabarabara bifasha mu gucungera uruja n'uruza bakibaza bahawe akazi ko kubikingira. Ivyo bikaba vyavuzwe kuri uyu wa kabiri mu nama nshinga amateka mu gihe hariko higwa integuro y'ibwirizwa rijanye n'ingene igipolisi c'u Burundi gikora. Rundas ndaruzaniye mu kikenganje ntaruha hagati mu gihugu akayamwesheje ko izo nyubako ari z'igihugu akongera ko ko umunyagihugu wese ahamagariwe kuzikingira akongera agashikiriza abo abonye bariko barazonona. Sheira Irambona
muri ivyo bikorwa vyo mu nama nshinga amateka Vyo kuruyu wakabiri bamwe mu bashinga amateka bakaba bagarutse ku mabanga igipolisi c'u Burundi kijedwe bakaba bibajije nimba igipolisi gikora neza muri no misi ico badejwe na cane cane nko mu gukinga inyubako rusangi nkizubatswe ku mabarabara umushinga amateka Ndorimana Emmanuel akaba yagarutse kukuntu ivyapa bitunganya uruja n'uruza mu barabara panneau de signalisation vyo nonwa kandi igipolisi kihari
byavyuma ingira regeraje ku mabarabara ituma uruza n'uruza rugenda neza mu barabara aho retirondero buryo ikabishiraho hanyuma hatumwa basanga byose byapfuye kubera hazaba bagonga hagire igikurikirana acambaza rero nyakwamushikiranganye mbega muri izi sitire ziriho z'igipolisi n'uruhegwe rw'igipolisi zodatwitura kugira ngo
kuri ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Leonidas Ndarozaniye amenyesha ko igipolisi kitoronka umupolisi acungera icapa cose kiri ku mabarabara agahamagarira nyabuna abanyagihugu kuvyitaho
nibaza kwibitwa ibibazo batwese si igipolisi gusa ko nibaza ko bizogorana yuko dushobora kuronka abapolisi bashobora kuja ku mabarabara yose ariko amatara mu gihugu kugira abaze baracunga ahubwo twosha duhamagarira abene gihugu bose na twebwe turimo kumenya ko umutekano w'igihugu ari wa twese ajya matara bashize kwibarabara saya abapolisi gusa mugabo c'est pour l'intérêt public ikindi le public no kuvuga ko mwene igihugu wese hari ajeje kugicunga
ivyo bikaba bivuzwe mu gihe iryo tegeko rya Raeritowe runo wa kabiri ritegekanya yuko hazoshigwaho ibiro vy'igipolisi $851 mu ntumbero yo gukomeza igipolisi cegereye abanyagihugu
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Radio isanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya abakora kazi ko kubaka inzu muri zone Kanyosha ibujumbura bimenyesha ko batakire neza ingingo yo kuduza giciro cisima bita ya buseko aho mufuko biro 50 wavuye ku mafaranga 245 ukaje ku mafaranga 255 abaganire n'isanganyiro kuri uyu wa gatatu bavuga ko iyo duga zotuma dasubira kuronka ubuzi neza kubera ko abubakisha inzu baca bagabanuka bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo cy'iduga giciro ku koresho vyo kubaka twatega amatwi kuri micro ya Jean-Marie Vianney ngenda kuma
twitegereje ko niyo sima ukuntu yoba yaraduze nako biratwicira ibintu byinshi cyane kuko nta kazi turonka kumbo yuko bikoresho bizimbye kose
ingaruka zo kuduza ibikoresho biba bikigenda neza kuko rwana nk'aba dutora ngo tuje kubaka nabo nyine bica bibagora cafata amahera y'umufundi n'amahera y'ibikoresho akasanga biragoye cyane akasanga benshi bace babiheba kuko tubyakira uko nyine kuko twebwe dusanzwe twikorera muri byo kubaka nyine kandi bisa n'ibyo bidutunze
nko mu bafundi twirigwana cyora gusanga atamahoro bafize kumbo zuko atakazi dufise ukacho sanga n'ingo kadera nasambuka mbere umugore avuga ati umugabo yase gutangarasi yo ngwafise amahera kumbe ibibazo duhura navyo turi ngaho kwerekara nta byabona wewe wakubona nka sasa sito tashwa mubwira ati sinakoze cyangwa kubona ku mugoro bakumva ko batinye kuja muhira amasaha taragenda gacha bibaza ngo wakoze kandi ataci wakoze nokuri byo no mu ngo ziratuma batabaho neza mu bisanzwe
twebwe kuno tuvyakira nabi cyane babona nk'ubu ababosi bacu bamaze kubona ibiciro bimaze kuduka ntiba bakiduhaya akazi bacabona yuko amafaranga agiye kuba menshi ari n'igihe baba batayafise ndavuga ati jewe uno munsi reka mpagarike ibikorwa nahora nkora nawe nkeneye gukora ndabihagarike tukaza dusanga natwe tushije duhagara mu bihugu by'iwacu bya minsi yose kubera ibyo biciro byaduze cyo gituma nko kuvuga iwanje ndavuga nti n'ingorane natwebwe nta kazi dusubira kuronka kuko abosi bacu nabo nyene amiko rusanga atari neza bigiye kuduga natwe cyatumererwa nabi nka twebwe bafundi nta kazi batukirose
leta yo bijamwo ikagira ikintu yokoze muri byo bidanda bya byose kugira ngo abanyagihugu tworohego rero nk'ico twosaba nuko ibyo bicyo byose bizaba biragabanuka kugira ngo abantu bikorwa bibandanye
bo bikorora kugira ubuzi bubandanye n'ababosi bacu borohegwe mu gihe bariko barubakije inzu zabo twosaba yuko leta yo bigabanura ikavyiga ikagabanura kugira ngo agiye kugura iyo sima akagura iferabeta akagura ibata akagura ivyangombwa bikeneye byo kubaka agiye kubironka ku mahera make nacyo tubira turosa akazi
je nkewe ndiko ndaraba nk'ikintu mbona leta yo dufasha nuko isima mu bikoresho byose bizaye no kubaka yuko yo bikorora kugira nako turonka akazi ko turashobora gutondendwa yose atakazi turiko turaronka kumbo ziki ababosi baje kugura ibikoresho barabitinya kubigura kubera bizimbye bagaca bahitamwe kuvuga ati tuzoba turabigura ibikoresho n'ibyatsimbuka urumva tabiguze nako turi abantu bato bato ntituronka akazi cyatuguma turindiriye aho nyine tugatata cyo turose dukora icyo mbone ikibazo cy'isima leta yokora ibishoboka byose kayikorora kugwego go hejuru kabisa kugira ngo aba bajerwe kuyigura nabo baje kuyigura kugira abantu bato bato bace baronka kazi
tukiraho nyine mukanyosha bamwe mu banyagihugu baridogira imihora gutuma tumana ko ibijanye no guhamagarana ku matelefone bitameze neza muri kino gihe abaganiriye na bagenzi bacu kuri wa gatatu bakaba bavuze ko bashira amahera mu mihora yabo ariko bahamagaye ntiwumvikane nabo bakeneye abanyagihugu bakabona ko mashira hamwe yo gutuma tumana ko yo bitunganya neza kugira aborohegwe twatege amatwi bakaba baganiriye na mugenzi wacu Alexis Ndayisenga
abintu byo guhamagarana bya connection sikirenga ari gihe uhamagara umuntu kabona irakupitse ntibakubwiye kujimije cyangwa nanakimwe akubwiye cyangwa ugashira nk'ama unit mu gatondo ugasanga yagiye
cyane cyane muri iminsi ama raison si meza na gato ugacusanga ku munsi ama unit ariko aradugi bay ama mega ariko aradugi bay mugabo uje ku murongo nta kintu kabisa ego vraiment cyo kibazo kabisa mu bantu bakora mu bintu by'imirongo nyene bashaka kudufasha kugidufasha mu kintu kimirongo uburundi babone ingene bumeze maisha ni amani magumu bashaka badufasha mu kuzimirongo na mayinite barabingene bo tugabanyiriza hari gihe utelefone umuntu wowe ukamutelefona nta na gato mwumva ugasanga uramutelefonye umuntu avuga alo we nta kumva canke hari gihe wowe utamwumva ibintu nk'ivyo
ibijanye no gutelefona ubu ntituvyumva neza sinzi ko ari amarezo sinzi ibyo ari byo hajewe singi telefona rugo ngize ndatelefona umuntu ndamutora cyane nk'amasaha abiri birazimije irazimije cyangwa uragerageza hanyuma cyari gasona nawe ntitwumvikana neza dupfira muri aro hava gako cyamaye nitagahe
niyo mama yitiye maze kuyaguruka sanga aragiye tacu yuko cyana kimwe yakugije cyawumva nawe uri kubabaye ku mutima ngo numva usoma taho bwere kandi atantu cyuntutse reka twinshi twaturungu kare ko hari ukabari ya nyene w'umubiri
mbona nko kumenya ngo yakwaturenganya kuko hagiye tugura amayinite usanga baradutwaye bagiye urabaza ngo namakori turi hano none turi hakabiri mu mwaka Ago sanga batubwira ngo turi Ademir Katresa kazuno haje nk'imise kazuno badutwaye yandi tugira tura telefona ntibanatwitabe kemwe umwe ahangwa umwe mukwe kutubariza byarize ko nk'ibihumbi wumva tubihamwe turumvikana handi naho gasangana amarezo goma cikagurika muvye amarezo wumva nitwe bashira kanini gusa no kubera amanita cyagenda wumva tani n'intumbero arushatse gushika ko tayishitse ko sanga pfuye buse
bisaba ko amashira hamwe y'imihora bo bitungari bakandi bakonexo imeze neza
jembo rumenga bovuma duhindura imirongo yacu tukaronka imirongo mishasha basi tugafata ibigezweho kubera iyi bibaza ko ari ugusaza kwayo
ni nk'ubusuma barabingere bo dutunganiriza iki kiro sinovuga ko ari ubusuma haraho nyine zoba ihari iwabo imirongo itameze neza mugabo bayidutunganiriza ibyo bintu vraiment kuri twebwe biratubabaza gose ugaca usanga umuntu washize mu mayite ya 2000 uratelefonye umuntu nta nico muravugana amayite akaba yahetse cyo kintu wakiturabire
usanze borondera nk'abahinga bakagwiza amantene ku buryo abantu bose dushobora kumvikana
Turondeye umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT kijeje gucungera amashyira hamwe yo gutuma tumana ko akaba yatumenyesheje ko twobariza muri amashyira hamwe nyene Ngisata cy'imibano naho abanyagihugu muri komine Muhanga mu ntara ya Butengerera barashima kubona amazi kiringo cindwi baronka amazi meza mu mabombo nyuma y'imyaka irenga itatu iyo komine ifise ikibazo cy'amazi no cyatineze igimana umusantiri wawe iyo komine amenyesha ko ayo mazi bakesha ishyira hamwe ahumari gye bafashije gusibura imigezi y'amazi yari yarasibye warongoye komine Muhanga asaba abarongoye kubungabunga ayo mazi akanahimiriza abatware guca bahimiriza abo barongoye kwijukira isuku harimo gushyira ibikoresho by'amazi n'isabune mu bibanza bihuriramo abantu benshi kugira abanyagihugu bashobore gukaraba kenshi ni nkuru tubaza Patrick Nsengiyumva
Abanyagihugu muri komine Muhanga twavuganye bavuga ko ubu bashima kuba bararonkejwe amazi inyuma y'igihe cy'imyaka itari mike ayo mazi atewe bafise mu mihana yabo.
Uno munsi ibintu by'amazi bimeze neza, amazi ari karaza kandi arakwiye mu mihana nka yose.
I Muhanga turashima twebwe abene gihugu kuko hari haciye nk'imyaka nk'itatu atani matubona mu mihana yacu ariko ubu amazi asana yabonetse. Turashima.
Amazi ari hakuye kwere. Umese amazi twari twayabutse. Mu guhere araboneka kubwishye.
Amazi Muhanga ubu arakwiye kubera ubu ku mabombo aba yafise muhira amazi araboneka
Musitaneri wa komine Muhanga amenyesha ko yashitse ku burongozi bw'iyo komine ya Muhanga ifise ikibazo gikomeye cy'ubukene bw'amazi ariko kwishyira hamwe ahamerera ijejwe ibijyanye n'amazi ngo ryafashije amasoko y'amazi yari yarakamyemwo amazi arasubiramwo
Ngiye kupfa nshika ngaha nasanze abene igihugu bari mu ngorane z'amazi ndaheza nditura ishyira hamwe ahamerera sanzwe rikurikirana ibintu by'amazi cyaturakorana n'abasanzwe araba hinga muri bifite amazi ngaha muri komine ya cunzi za Muhanga ubabene gihugu bose bariruhutsa naragize ningendo mu mavuriro atandukanye ari ngaha kugira ngo ndabe kwa amazi yashitse baratubwira ko ubu amazi ariho
uwo arongoye komine Muhanga saba abanyagihugu arongoye kubungabunga ayo mazi
abene gihugu tubasaba ko bubungabunga ayo mavomo hanyuma bamenye yuko ari ibikoresho rusangi bategerezwa kubifata neza
amenyesha kandi ko ukugaruka kwayo mazi kuri ko gutuma habaho guhimiriza ko abanyamuhanga bogaruka ku mugenzo wo gukaraba kenshi na cyane cyane mu bibanza bihuriramo abantu benshi
guhimiriza twaratanguye aho dushaka yuko wa mugenzo mwiza wo gushiraho ibituma tuja turakaraba ukaraba imbere y'ukwinjira mu mabiro dukaraba imbere y'ukwinjira ahantu duhurira turi abantu benshi uwo mugenzo twaratanguye kuwukorera ko ubu turi mwihimiriza n'ubu nivyo tugize mu imisi duhimiriza kugirangwa iwo mugenzo wo kuja turakaraba tugira isuku cyane cyane ahantu duhurira turi abantu benshi
musitanire wa komine Muhanga saba bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'izo ngingo zijyanye n'isuku imuhanga mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
arakoze Patrick Nsengiyumva mu gisata cy'uburimyi naho gushigikira no gufata mu mugongo burimyi butonone bidukikije nivyo bikogwa nyamukuru by'umugambi Canals ukorera mu bihugu bine ari byo Burundi u Rwanda Republika ya Ntwaro rusangi ya Congo hamwe na Cameroon mu nama yo kuri uyu wa kabiri yahuje bashakashatsi bavuye muri ibyo bihugu Dr. Engineer Micheline Inamahoro arongoye gisata cy'ubushakashatsi mu kigo Izabu akayavuze ko mu Burundi ariko bakorera uyu mugambi mu bitegwa by'ubwishaza gori mu ntumbero yo gukingira ibidukikije
uyu mugambi Canals ushira imbere ibyo abene gihugu baba bakunze kubera imbere yuko dutangura ibikorwa byo gukora mu bene gihugu turabanza tukicara tukavugana tukababaza ingorane bafise mu burimyi budahungabanya ibidukikije n'abantu bakaba bifuza kurigira uburimyi butarimwo ya miti mvaruganda ngaha mu Burundi twe twahisemwo ngaha muri Bujumbura igitegwa dukorera ko cane ni igitegwa c'ikigori mugabo tuca dushira hamwe ni soya twagishira hamwe n'ubwishaza twongera twagishira hamwe n'ibiharage mwumva yuko iyo soya n'ibiharage n'ubwishaza bufise ingene buza gufumbira isi twateranye hamwe n'ibigori bitora wa mwavu azote ni cunyunyu citwa azote ico rero kirashobora gutangwa na bwa bushaza na bya biharage na ya soya hanyuma ibigori bigahebona kuronka ico cunyonyo muri ivyo rero turongera tugakoresha n'umukoyo umukoyo w'abantu uyo nifumbire tumaze kubona yuko ifumbire ry'umukoyo rifasha cane muri ca cunyonyo ca zote kirashobora gukoreshwa ku bitotego bitari bike rero ngaha muri Bujumbura tubyita laboratoire viva niho dukorera ibyo bikorwa byo kushira hamwe ibyo bitegwa nababwiye tugaheza tukimbura umwimbo utarimwo rya fumbire mvaruganda bitarimwo na ya miti mvaruganda mukaca mwumva yuko tuba turi ko dushira imbere bwa burimyi butonona ibidukikije n'ibintu twokwimbura bifasha ku magara y'abantu kuri ya miti iba yagira pompa ku bitegwa bindi
vugundemeshe
imvugo ziba ugwanko iyo zitagwanijwe ya kenshi ngo zishikana ku mabi y'ikivunga abo bikora ko cyane nabo bakaba abanyagihugu bato bato ibyo bivugwa namwe mu banyagihugu bo ku mutumba Monge uri muri zone ntega ya komine Kirundo bafatiye no ku vyabaye magume yo mu gihumbi kimwe amajya 1988 muri iyo zone ibyo biremezwa kandi na Alexine bigira nonose ibijanye n'inyifato akongera akakurikiranira hafi ibijanye n'imvugire imesha agahamagarira abanyagihugu kwama bashishoza iyo hariho ababiba ugwanko kuko ingaruka nizikora kuri bo guca n'andi imvugire imesha ohanira mucho
rero bo bazaza kwicanisha bakavuga amajambo atameze neza ntacana nka mugenza anje kahi tubana ugasanga
imvugo zivugwa nkongo zitanguzwa kenshi nakagwi kabantu kanaka kaba kari hejuru yabandi ako kagwi ngo kakaza gatunga urutoki wundi mugwi ibyo byose ngo bigakugwa mu kurondera inyungu zabo baciye mu bantu bato bato ngo kubera ari bo boroshe guhenda kuko na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Monge uri muri zone ntega muri komine Kirundo babivuga bafatiye n'ibyabaye muri kahise mu ntambara yabaye aho nyene mu mwaka w'1998 nguko izo mvugo zakwiragizwa ngo niko nabantu bicanwe imigwi umwe wese agahengamira mu mugwi arimo ngiyo rero sitagwanijwe kare ngo zishikana kukwikekana no kwinubana gushikaho bivyara ubwicanyi bw'ikivunga ahani nubugahitana abanyagihugu bato bato batabazi ni gituma ngo gwanko gwatanguye umugabo w'imyaka 55 aba muri ntega havuga kuyiboneye uko iyo ntambara yadutse
ibintu niboneye neza neza cyane nivyo mu 1988 narinze nka gatatu abyarushitsaho imvugo z'ugwanko zahemberewe n'ibyo byo 1992 nyene kumbure abategwa ibyo 1992 bagumanya gatima kabi bobo ibyo bavuga ngo bo dutanga byo ntivyo nyene namoko byagiye biraranda gatuko gushika naho usanga hari utugwi kwikekana kubaho hacabamwe n'ibigwi ugasanga uriya mugwi w'abahutu kwabo mugwi w'abatutsi kwabo kandi ari abantu basanzwe babana gushika naho byandutse rero ubwicanyi babitanguye kumbure bo barigire ntitwabonye niyo bari bari mugabo twebwe twasigaye turoto mu cango tutawucanye
igashimangirwa n'umukenyezi abaho nyene aho atuyagira ko iyo ntambara yabaye akiri muto afite imyaka 5 ikaba yarahitanye abo mu muryango wiwe harimo na nyina amubyara
baciye badushorera baradutwara n'ahantu kumuhana baratwicara ariko abana ntitwari tuzi iby'intambara cyaba binjiza mu nzu y'ibyatsi nanje ndinjira iyo nzira harageze ahantu bayisuka k'ibintu numva amaso yose arahumye amaze guhuma ati jyewe nimunyugururire abantu hose urumva jye sinabona ko turimo turapfa kuba na mwana mutoya baranyugururiye ngeze hanze baciye banzi bagura imbuga itaha banzi bagura ahandi afise amakopfu amaze kunzi bagura kwa na mwana mutoya ca ndafata inzira ca ndaza nageze ahantu bita mu gatare ca ntogwa n'umugabo witwa nzira guhindwa uyu mwana namumenye kandi ari nzagera ngaha abavyeyi bamaze kubica
Saimana Gerard arongoye umutumba wa Monge ngabwa ko kubera amahimiriza yagiye araba nubakibandanya yo kugwanya izo mvugo zishobora kubyura ingyane ubu zagabanutse cyane
ushafatira ku byabaye ahabwa ati bene zivugo muvuga zikomeretsa bene gihugu zituma abene gihugu bahava bimvira kugarukana vya bindi by'ubwicanye
Alexi Nibigira umuhinga mu by'inyifato akaba kurikirana hafi mu bijanye n'imvugire mensha ahamagarira abantu kwama bashishoza imbere yo kwemera amajambo azabibugwa nko kuko iyo hadutse singyane bamwe bakicwa abandi bagahunga abambere bakogwa ko cyane ari abanyagihugu bato bato
hariho basesa nkuyoze usanga mbere bari heje ugasanga aho babibwira no gwaruka nabene gihugu bato bato badafise ubushobozi bwo gushishoza kuco kiba cavuzwe ugasanga rero abo abavyakiriye nabasha gushira mu ngirizo mvugo zibugwanko nibo bambere bakogwa ko gusumbya ababa babivye ubwo gwanko ko ababibwo gwanko bafise izindi nyungu ari zimvugo zavuye hejuru zose ziherera hehe mu kibano zihera ku mutumba nico gituma rero abantu baba ku mutumba ariyo bagira ingaruka mbi ari uguhunga ari ukugiranira nabi ari guhoteranira ni babandi baba ku mutumba kuko niho hari ubuzima niho abantu baba
abo twaganiriye barangirije kumwibutsa kwa inka zigwaniye abwatsi aribwo buhahonera
arakoze ohonera muco ni hano cyo turangiza n'amakuru cyo turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza abiri shimire na Cedric ni ibishaka ari katwa majwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru